Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru makuru makuru yaranze inondwi.
Ndabaramukije mwese ndabaha nikaze muri aya makuru 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 yaranze iyi ndwi wa 2022 kugeza wa 2028 mukakaro mwaka wa 2024.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Abantu batatu baratowe ingwara ya karanda ibihara singuge bita mu gifaransa variole de singe igena kirezo rya 2022 uku kwezi kwindwi. Bari bakiriwe ku bitaro by'umwami Hanet, ku bitaro by'abasirikare mu Kamenge, beno ku bitaro byo muri komini Sare intara ya Bujumbura, byo byamenyeshejwe ku munsi wa kane mu itangazo ryasohowe n'umushikiranganji w'amagara y'abantu muganga Rijine Baradahana. Umushikiranganji avuga ko iyo ndwara yandukira cyane kandi ica n'ingoga iyo umuntu ativuje kare. Ahamagarira Abarundi n'abanyamahanga kubahiriza ingingo zo kwikingira icyo kiza. Kwikira
kwigenekerezo rya 18 mukakaro umwaka wa 2024 twaratangaje ko kubipimo byakorewe mu kigo INSP ku bantu batanu bari bafite ibimenyetso bisa n'iby'abanduye akaranda bita Mpox, inyishu zavyo zari zerekanye ko atamigera y'indwara bari bafite. Byongeye na laboratoire ifise ubuhinga buhanitse mu gupima indwara z'imigera yo mu Buganda, nayo nyene yaremeje izo nyishu zatanzwe n'ikigo INSP. Mu nyuma kwigenekerezo rya 2022 mukakaro umwaka wa 2024 twararonse amakuru y'abandi bantu batatu bafise ibimenyetso bisa n'ibyo by'iyo ndwara ya karanda. Umwe mu bitaro bikuru by'umwami Karede mu Kamenge, ubundi mu bitaro by'abasirikare byo mu Kamenge, ubundi mu Itenga we yivuza ataha. Umugwi w'abahinga ugizwe nabo mu kigo kijejwe kurwanya indwara z'ibiza kuspe hamwe n'abahinga mu gupima indwara z'imigera bo mu kigo INSP baciye banyarukira kuja gutohoza no gufata ibipimo kuri abo bantu batatu. Inyishu z'ibipimo byakorewe mu kigo INSP zerekana ko abo bantu batatu bose banduye indwara ya karanda Mpox. Akaranda Mpox ni indwara ifata abantu cyo kimwe n'ibikoko. Bimenyetso bikuru bikuru byayo nibi: ubushuhe bw'umurengera, kumeneka umutwe, kubabara mu muhogo, gucika intege, amasumbi, kubabara mu mitsi n'uruherehere ku mubiri rumenekamo amazi. Iyo umuntu yasinzitajwe n'icyo kiza ashobora kugira ingorane mu bihimba by'ihemero, mu maso, mu nda, mbere no mu bwonko. Iyo ndwara irandukira cyane kandi irica mu gihe umuntu ataguwe hakiri kare. Mu ntumbero yo kwikingira iyo ndwara, ubushikiranganji bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya SIDA buhamagariye Abarundi bose n'abanyamahanga baba mu Burundi kwitwararika ingingo zo kwikingira zikurikira: gukaraba neza n'amazi meza n'isabuni kenshi gashoboka, kwirinda gukora ku muntu afite ibimenyetso bisa n'ibyo by'iyo ndwara ya karanda.
Yari muganga Rijine Baradahana, umushikiranganji w'amagara y'abantu. Ku bijyanye n'iyo ndwara nyene, ubushikiranganji bw'amagara y'abantu usabwa gufata ingingo zihuta kugira bukingire abanyagihugu mu bice bimaze gutogwamo abantu bagwaye iyo ndwara, biciye mu gutanga amakuru y'ukuri ku bijyanye n'iyo ndwara. Nakamo gategwa n'umuhinga mu bijyanye n'indwara z'ibyaduka kwa mukora kude asaba yuko ibibanza bimaze gutogwamo abagwayi hogabanywa amakoraniro ahuza abanyagihugu hakongera hagakoreshwa urucanco rwayo. Com konakuze
hategerezwa kubaho ingene yirindwa ico kidacirindwa kikatuzwa kirindwa bwa mbere mu haba ku bantu hanyuma kikanatuzwa mu gihugu. Izo navyo bica hehe? Bica mu nzira nyinshi. Ubwa mbere hoho ni ukurondera gushyiraho uwo mugwi w'abahinga wo kugenzura irwanya ry'icyo kiza. uwo mugwi ukaba ufise ubushobozi bujanye n'ibikoresho bujanye n'ubuhinga kugira ngo bashire kuri icyo gikorwa no kuvuga bakaba bafise ingende bakorana bagakora no kugwego gushyirangandi no kugwego go hasi gushika no kugwego go ku mwanya gihugu bakamenya makuru kugihe abafashwe bakaba bazi ku munsi hanyuma bakarumira kagira n'ubushakashatsi bakaraba ingene buzikira mu zindi ntara icyo kiza n'igishikeye ivyo nibintu bigomba gukogwa n'ubushikiranganje bw'abagaya abantu no kuvuga rero kubyerekeye icyo kiza nyizi ntara tumaze gushika no kuvuga bagomba kukimenyesha akacigisha abanyagihugu bamenya ingene baciriza neza no kuvuga bakagenda bagashika aho hantu bagashika mu banyagihugu bagashika mu mavuriro yose abaganga bakakimenya bakamushukiza ingene gifata babonye umugwayi ntibyatuyaze bagaca bamushira ku muti n'ingoga kandi bakamukura mu bandi yaje batonze ku mirongo kwa muganga ntayanduza abandi kugabanya ubwandu no kuvuga aho hantu hose kiri bategerezwa kubwira abanyagihugu bakirinda ibi byo kuja hamwe kuza baraja hamwe ku masoko mu masengero mu makoraniro mu manza izo byose bakabihagarika gutseba naho babona yuko icyo kiza cyatujijwe hanyuma hakaba rero no gucandaga iyo ndwara y'ibihara by'inguge ibyo bita mpox nta rucanco yari ifise ariko hari urundi rucanco usanzwe ruhari rw'ibihara bindi bita variole bijya usanzwe ruriho rutangwa kandi rwaragaragaye yuko abarucanjwe badashobora kwandura iyo ndwara y'ibihara by'inguge ni ukuvuga baziza kurutanga ku bantu bose bakarutanga cyane rwose kugira ngo birinde ubwandu mu gihe iyo ndwara yugarije birinde ubwandu ku bandi bantu ni ukuvuga ibyo ubushikiranganji bw'abantu bw'abantu bateza kubyihutiramwo vuba na bwango kugira ngo bakingire abandi banyagihugu
inzamba
inyandiko zitagira umukono zarasubiriye kwibonekeza mu gitondo cyo ku wa gatatu uheze zatowe muri komine Kinama mu buraruko bw'igisagara cya Bujumbura kuri izo nyandiko abarundi bahamagarirwa kwikura ko ubutegetsi ubi bubazingamitse mu magogwa atari bwaboneke donido y'ibiri muri izo nyandiko na Evelyne Mukeshimana
izo nyandiko zivuga ko ubutegetsi buhari uno munsi bwananiwe gutorera inyishu ibibazo ntangere bihanze igihugu ahubwo ubwo butegetsi nyene nta kindi bwitaho atari ugushinyagurira abarundi uvuga ko atabukene n'inzara abanyagihugu bafise izo nyandiko zibandanya zivuga ko amagogwa yugarije abarundi ufatiye ku buzima buzimvye ubukena kw'akazi haba kugwaruka canke kubakuze bitigeze biboneka no mu gihe c'intambara ivyo ngo bigategwa n'uko ubutegetsi atamigambi myiza bafitiye igihugu kiretse kwiririmba gusa ariko atayo bashira mu ngiro izo nyandiko zibutsa abarundi ko abo bategetsi badasiba kubakingira ku mivyimba batunzwe n'amakori n'amatagisi batanga kandi ari nabo babashira aho bari izo nyandiko zigaheza zihamagarira abarundi gutsinda ubwoba ngo igihe bazoterwa kamo ko kwikura ubwo butegetsi bagahagurukira rimwe inyandiko nk'izo bubaye bwa kane zibonekeza mu mezi abiri gusa itariki ya mbere mu kakaro umunsi yahimbazwa ukwikukira ku Burundi zikaba zatowe igitega ku mugwa mukuru wa politiki bukeye bwaho naho zibonekeza ku kirimba cy'umukuru w'igihugu bigenda uko nyene haheze iminsi mike izo nyandiko zose zikaba ziyamiriza intwaro ya CNDD-FDD ha Rwanda izo nyandiko z'uno munsi kuwa gatatu hazindutse inkuru zemeza ko muri zone ya Buterere ihana imbibe na Kinama amadarapo y'ingoro zose z'umugambwe CNDD-FDD yaraye amanuwe n'abantu batazwi abugwa irengero ariko inkuru radio Inzamba yaronse nuko amakuru ava mu barongwe gipolisi muri izo zone babibeshuza
abategetsi bahamagarirwa kutiyobagiza amagogwa y'abanyagihugu akamo kapatiri ya tarn arataze mu nkuka y'imisa yo ku munsi w'Imana itariki 21 mu kakaro muri katedrale Regina Mundi Bujumbura kerekana uko umwungere mwiza yigenza yatanze akarorero kaho mu Burundi abanyagihugu birirwa baraboroga ariko bamwe mu ndongozi bakaguma babashinyaguriza bavuga ko ibintu byose bimeze neza ati bafite amahirwe yuko ari ntama dutekereje tumukurikire.
Umwungere ategerezwa kurangwa n'umutima w'impuhwe nkuwa Yezu, intama zishonje akihutira kuzigaburira, zinyotewe akihutira kuziha icyo zinwa. Umuntu yoguma abona ko zihaze kandi zishonje, umuntu yoguma abona ko zitanyotewe kandi ziri mu kwicwa n'umwuma, uwo ntakwiye kwitwa umwungere, akwiye ahubwo gutanga imihoho n'umucangero. Hariho abantu rero bumye badategwa impuhwe n'intama zishonje canke zinyotewe, kuri bo kazima bo bahaze ataco babuze, abo baragowe. Nk'akarorero ku gihugu cacu no mu Burundi bwacu, umuntu yobona abantu batonze kuva mu gatondo gushika ku mugoroba batondeye kirya na kiriya, akaguma agira ngo ibintu ni vyiza ni vyiza, ubwo intama zonezerwa niko intama zicaryana zo muri iya menyo. Umuntu yobona ikintu kirya na kiriya caduze kiragoye, kiriya kiragoye, akaguma agira ati ni vyiza, kuko wabona atacabuze, uwo si umwungere mwiza. Umwungere mwiza yitwararika intama ziwe mu magorwa no mu mahirwe, akabona ko zinezerewe, akazumviriza zikayaba akayaga.
Yari Patiri Viateur Ntaratadze wo kuri Katedrali Regina Mundi i Bujumbura.
Inzamba.
Ubutare bivugwa ko gabonetse mu ishamba rya Murehe muri komine Busoni intara ya Kirundo mu ndwi heze, nawo kwizera ibyo umukuru w'igihugu Vasto Ndayishimiye yashikirije ku bijyanye n'ubwo butare, mu gihe avuga ko abarundi bagiye kwatorera koyoko bamwe barabyemera kubera inyungu zabo, abandi bakabona ko ari imvugo yo kuryosharyosha abanyagihugu ku mvo zo kurondera amajwi mu matora yimirije. Ido ni dona edi Claude ni nazwe.
Bamwe mu banyagihugu baganiriye na Radio Inzamba agatika kawe bavuga ko ku mvugo y'umukuru w'igihugu Vasto Ndayishimiye aheruka gushikiriza kubijanye n'ubwo butare harimwo imigwi ibiri itavyumva kumwe. Bamwe ku ruhande rwabo baravyemera kubera inyungu zabo bwite nk'uko uyu munyagihugu avyigana.
Rero ibi yakiriwe n'abarundi twavuga ko ari nk'ice kubiri, kandi hariho umugwi wibonamwo urukiza bavuga ko iyo bwacukurwa ugashoboka tuzoja turonka aya amafaranga mpuzamakungu tukasubira kuronka vya bidandaza vyanje niko vyava hanze. Hari mbere n'abakozi biharuro n'andi atari ugushikuza bumvise amatoni ngo ari muri Nyakirongo n'amafaranga vyovamwo ngo bace basanga umunyagihugu w'umurundi wese ngo yoronka imiliyoni 20,000,000.
Ariko rero hari n'uwundi mugwi ubibona ukundi, muri uwo mugwi harimwo abavuga ko ari imvugo yo kuryoshadosha abanyagihugu kugira ngo bamugirire icizere bamutore mu matora yimirije.
Ubwa kabiri naho n'uwundi mugwi w'abantu bamaze kwihimbura baravye ibindi bintu bigenda mu Burundi, kandi uwo mugwi niwo urimwo benshi bavuga bati n'ubundi ubutare bwahora bucukurwa ariko amahera avuyemo ntumenye irengero akaza mu mifuko y'akazi nk'abantu bake bati rero n'ubu nagira urukiza bwobwizeramo baramaze kwihibura kabisa. Hariho n'abavuga ko barivugira bari barasamaza abanyagihugu cane cane n'iyi minsi hirije amatora, kino bari barasamaza babashiremo agatima k'umwizero ko
tubibutse ko ayo mabuye y'agaciro umukuru w'igihugu yavuze ko yari yanyegejwe n'abakoloni igihe hahagarikwa intwaro yabo mu Burundi yongeye avuga ko kubera ari menshi kuko agera ku miliyoni 12 z'amatoni za kasiterite aho Burundi wese ngo azoba amerewe neza gushika ku muhero w'isi.
Mu guheraheza abagendesha imiduga bariyamiriza ivyo bita akajagari kibonekeje ku munsi wa kane ku mastasiyo amwe amwe yo mu gisagara ca Bujumbura. Bavuga ko igipolisi catwaye imparati z'imodoka zari zitondeye igitoro, bene imodoka barabuze ayo bacira nayo bamira kuko batari bazi izo mparati iyo zatwawe n'uwo bazibaza. Inkuru ya Pierre Gahungu.
Abo banyagihugu bavuga ko batumva ingene igipolisi gitera akajagari mu kwonona imiduga bakayitwara imparati mu gihe itondeye igitoro mu mutekano kandi bari bamenyeshejwe ko kigira gitangwe. ingingo yo kubuza gutondera igitoro bari barabangiriye kwishyira mu ngiro bakabona ko ari umwe mu bategetsi yiyadukije agateza akajagari.
Ibintu biriko biraba ngaha mu Burundi navuga nte birerekana ko ari intwara y'akajagari aho mu mucunga atari mike igipolisi cyashwaye ku mastasiyo atari make bakura ko plake ku mamodoka tonda ashaka igitoro bagakura ko amaplake kayatwara. Ndabaha akarorero koko gatangaje naho kuri sitasiyo yitwa ya Ken City Oil iri muri zone Kinindo kuri barabara rya Rumonge kuri Ruhuhuma aho rero hari ni kwasiteri zari zirindiriye igitoro kiriho kiri mu binogo zari zirindiriye icyo bita ngo ni notorizasi ziva muri dokumantasi ariko ntitabujije yuko bazishwira gite zitari kumwe n'abashoferi bazo bakaca bitwara amafurake ivyo murumva yuko byo byari ibintu bitumvikana. Imodoka ntonto zari zihari zirindiriye esansi nazo nyene abatari hafi batwaye amafurake ariko zo kwari kurindira gusa kumanisha barabe yuko wahava haza icyo gitoro cya esansi.
Ikibabaje ngo ni uko batazi iyo zajanywe n'uwo bazozibaza basaba abategetsi kwikubita agashi bakareka gutoteza abanyagihugu.
Ikindi gitangaje ni uko bazitwaye umuntu atazi yazozironderera ntibavuze aho umuntu azitora ntibavuze ingene bizogenda mu kujya kuzitora urumva yuko ari ibintu bibabaje kandi bitumvikana. Ubutegetsi burakwiye kwikubita agashi ko ingingo yo gusiga amamodoka ku isitasiyo bari babihujije mugabo mu nyuma barabibangira ko urumva rero n'uwundi mutegetsi yazindutse asubira kuyishyira mu ngiro kandi cyanditse cyasohotse icyo gitangaza abantu nubwo niba abatwari baratukuruzanya bakwiye kuyikubita agashi kugira ngo ntibaruhishe abanyagihugu.
Tubibutse ko ingingo ibuza gutondesha imiduga ku mastasiyo mu kurindira igitoro haheze hafi amezi abiri ifashwe inyuma yaho igitoro kiburiye imvo zashikirijwe ngo zikaba zifatiye ku mutekano.
Aha ni naho amakuru makuru yaranze indwi dusozerere agarukiye abasubiriye gusimira mwebwe mwese mwayakurikiye iyindi sango niyo umunsi w'Imana uza.
Ngiyi nzamba
nzamba irasamirana.
Amakuru makuru yaranze ino ndwi.